imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi hano muri studio ya 5. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uwo uyoboye ibiganiro byo kuri isaha mbaha ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Umuhamagaro wa polisi burya ni ugufasha abanyagihugu. Ijambo ry'Imana ryo rikaba ridusaba ngo servir et protéger. Binayo ni nayo ni intumbero y'Imana. Burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servir et protéger.
Uwo ni Pasteur Servier Nitunga, uyobora igisata cy'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristu mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi zirimo isiganwa ry'amagare mu Rwanda ndetse n'ikibazo cy'imihanda mu ntara y'Ibitoki tubigarukaho mu kanya gato. Kuva kuri uyu wa mbere ibujumbura mu Burundi hateraniye inama y'ishyirahamwe ry'abapolisi b'abakristu muri Afrika. Abateguye iyo nama bemeza ko abapolisi baramutse bagendeye ku ijambo ry'Imana ibintu byahinduka mu kazi kabo ka buri munsi, kuko ngo bakora bubahiriza demokarasi, uburenganzira bwa muntu kandi ngo batavangura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Umudiho w'indirimbo zihimbaza Imana mu baririmba harimo President Nkurunziza niwe waranze iyugururwa ry'inama y'irindwi ya polisi b'abakirisitu muri Afurika. Pastor Salvirien Nitunga twari gisata cyaryo mu Burundi asigura ko abapolisi muri rusange bakwiye kwitwara nk'abakorera Imana ubwayo.
Burya igipolisi kirimo abakozi b'Imana. Ijambo ry'Imana uravye mu Baroma igice cy'8 haravuga neza ko abapolisi n'abakozi b'Imana, kuko ntibambariye inkoho cyangwa intwaro ubusa, bahaguruka yo hagize ibyononekaye. Ariko umuhamagaro w'abapolisi burya ni ugufasha abanyagihugu. Ijambo ry'Imana ryo rikaba ridusaba ngo servir et protéger. Binayo ni nayo ni intumbero y'Imana. Burya umuntu wese ku isi yarahamagariwe gukora ikintu bita servir et protéger. Rero mission principale y'abapolisi ni servir et protéger. Mwumva rero ntibataye intumbero, baje ahubwo gushitsa icyo umuntu wese yatezwa gushitsa. Abapolisi bakoze igikorwa cyabo kuko Imana idusaba ko aho duherereye hose dutahura ko ariyo yahadushize, hama tukacowe dukora ibikorwa byose dukora duhesha iyo Mana icubahiro. Abantu rero badakora ibintu nk'ivyo niwo baba bibagira icyo bajejwe, ahubwo hoho mu buzi bwose turimwo twateza gushira Imana imbere, hama tugahesha Imana icubahiro.
Kuyihesha icubahiro ni nabyo President Nkurunziza yabasavye mu ijambo ryiwe. Bagenzi bapolisi, niko mufite indongozi zibaha amategeko n'inyoboro, ariko kumvira Imana nizo bizobashoboza gukora neza. Ndabahamagarira kugira ivyanditswe vyera isoko ry'ivyo mukora, gutyo muzokubaha umukama w'isoko ry'ubwenge hama muje kure ikibi. Nitunga nawe hagaruka ku vya polisi batinya Imana batokora.
Umukristo yubaha Imana ntaje giturire. Umukristo yubaha Imana yitaho gukorera abajejwe. Umukristo yubaha Imana yamahafi kandi yamakerebutse yamafisi ndero runtu discipline. Murumva rero ko muri make ahubwo igihe Imana yo dufasha abapolisi bose bakubaha Imana bagashira Imana imbere mu byo bakora, muzoca mubona ko ibintu byose bihinduka. Mu bihugu bamaze kubishika ko hamwe hamwe usanga ibintu byarahinzwe bimeze neza. Nahi Burundi rero turi muri iyo nzira kandi biko biraboneka kandi biko biragenda neza. Turashimira Imana ko hari biko birakoreka bidasanzwe mu gipolisi cy'u Burundi.
Umukuru w'ishyira hamwe ry'abapolisi b'akisumu mu Burundi hari n'ikindi yishimiye.
Aba a bahishikiye baraza kubona ingene Burundi bumerewe, ingene bumerewe neza ufite umutekano, hanyuma bazoce ba umuco ugenda kumenyekanisha mu mahanga ingene basanze igihugu kimeze. Na cyane cyane ko abapolisi bajejwe gushishoza no gutohoza mu ntumbero kugira ngo babashe kubona ibintu uko biko biragenda, ko bigenda neza cyangwa bigenda nabi. Uburundi rero iyo buza kuba busi byo bunyegeza ntibwari kwemerera abapolisi ko bava mu mpande zine zifite ngo buze hano, ariko kuba katacu bufite bunyegeza bwarabaretse burabemerera baraza gukorera hano kugira ngo bamare iyo ndwi yose birabira ibyaha ngene bimeze hama batware inkuru y'imvaho.
Mubaje harimo Mark Butler yaturutse muri Amerika.
My impression is that things are very stable at this point. Yes, there have been some problems.
Agira ati ibyo mbona nuko ibintu byasubiye mu buryo, niko harabaye ingorane kandi mu bihugu byose haba ingorane. Numva ntewe intege n'ibiko birakorwa kugira ngo iki gihugu gisubire kugira amahoro. Ntihari intege aho bose baserukira abanyagihugu. Bibiliya ivuga iti nimuze twiyumvirire hamwe, nibaje hamwe baganire, nibafatire ingingo hamwe. kuzinjiramo ibiganiro bitegezwe kuranga abantu baba Kristo n'abataribo kubwineza baba mu gihugu n'igihugu bwacu ni ngombwa rero ko biba n'amasenga ibihugu bikire bitangurana n'umuntu umwe akabijana mu kibano nibaza ko ari na chapo polisi baba Kristo bariko bararondera n'ubukizi kibano cabo hamwe n'igihugu ibanjuro ya kabiri Burundi bwakira ikoraniro gishira hamwe ya polisi baba Kristo muri Afrika ijyaheruka yajyatunganijwe mu mwaka wa 2007 ibihugu byaserukiwe ubu ni 14 hakaba harimo n'ivyo kuyindi migabane harimo leta zunze ubumwe za Amerika Ubuhindi n'Ubwongereza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ibura ry'imihanda mu mazone amwe namwe yo muri komine mu Rwiyi ntara kibitoki aho ni mu Burundi ni ngora nikomeye ku banyagihugu mu kwiteza imbere abayobozi ku rwego rw'ibanze barasaba ababishinzwe kubafasha kubakira imihanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Donce mu ntara kibitoki
Zone Ngoma iri mu mazone yimbuka cyane muri komine Mugwi ariko umwimbu uragorana gushika ku masoko bivuye ku ibura ry'amabarabara aho zizone n'amazone vyegeranye arimo amasoko ni mu gihe bisaba kugenda ibirometero hafi 30 kugira ngo umuntu ashike ku isoko iri ku mugwa mukuru wa komine yabo ya Mugwi canke ibirometero 20 kugira ngo ashike ku yo mu Gasenyi iri muri komine Buganda ari nayo yitwa ko ibegereye hamwe niyo muri zone Gahabura yo muri komine Bukinanyana indongozi za zone Ngoma zivuga ko irikena ry'amabarabara rifite ingaruka ku ibura gisoko muri zone ari nacyo gituma biba ngombwa ko abarimyi bamara imirambi barondera amasoko bashorera ko ivyo bavuga ko bibasigamwo imvune mbere bakabona ko basa nabugaranywe
tusa nk'abantu bari mu gasho kuko ntidufisi barabara idushora ku kaburimbi ibuganda ntidufisi ni barabara ishora ku kaburimbi ibukinanyana urumva ryo kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mu gasho n'utugeza ku moto ni ngorana guca amafaranga atagira uko nkangana ni moto kubera hanze kuko urutuntu nk'agahe ngoma utujyana ku barabara ibukinanyana naho ku mikoni naho nyene baguca amafaranga atagira uko nkangana urumva rero ukorera mu ruhombo kubera amatike menshi aba yasohotse
kandi twese hatwara abacuruza amavuka twacuruza imyembe inanasi kacatu buriyo tubishira tugacate ku mizuko iko rero inanasi zuzi igite ukazishikana i Buganda ni ngorane ugera wacotse kandi ugiye nari mwacahera hafa meza ngaho udasubiye kubera gucoka ino rero ni ngora zaratwishe amaso kubera kwikorera oya tufise ubukonyera bwinshi kubera kazi nyene katurembeje kiryo barabara nyene tutaronka
Uko kudahanahana ibifungurwa mu masoko bituma aba banyagihugu badafungura neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko abana babo badafise amagara meza kuko babamiza ku mfungurwa imwe
iyo nimbuye birampfira kubusa bikononekara nimbuye nk'ibigori ibiharage amatomate gukura ikitenga ngaha ngo kigeze Buganda ni igikorwa kitakorohera inzara ikabira duteye
nagamwe ko mufise ibifungurwa nagana ivyo muca mu gihe nyene mu burinyane mushora
none burabwakeye wabahaye abiharaje burabwake wabahaye byawe nta bindi bintu nushoye ngo ugiye kumeranje ubaguri utundu twa kujya bagomeza abanyuranya abanyuranya none umva bogira ubuzima gute baguma kongima
abakiri bato bifuza kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ivyimburwa muri zone Ngoma bavuga ko bitaborohera uyu musore atubwira kubijanye n'amatagisi bagenda baratanga bipfuye kuri uku gushorera mu yandi makomine ari kure yabo
n'ikintu cyose ukuyimbira kuba wokora ngo yimwanganye ntabwo bikunda bivanye n'ubujyo bw'ibaratajyo bivanye n'uko twebwe atani soko duvise uvuye aha ushoje utuntu twawe bikaba ngombwa ko ubugwa muri komine Mugwi ukongera kugura muri komine Buganda kubwo uko bakubwira ati twebwe wacu ntubagurishirije uteza kutubugura muri komine Mugwi naho tinatwe ntushobora kuza kubugura i Buganda muri yindi komine ubugura muri komine wacu kazisanga ushe nk'agatoki igihumbi ukabuguriye kabiri nk'amafaranga 400 izo rero zikaziri ngorane zivanye n'ukuntu usanga atabarabara dufise atani soko dufise kane wacu mutumba cyangwa hafi mu zone yose
tumenyeshe ko amabarabara ashika ku biro vya zone Ngoma yaciwe n'abanyagihugu ayo nayo nta modokari ishobora kuyacamwo hiryo twiboneye riva muri komine Buganda hamwe haraboneka ko higeze ibarabara ahandi naho haboneka ko ari inzira y'abagenda n'amaguru hari naho iryo gitwa ibarabara rica mu mazi ahandi naho hakaba ibibuye binini binini urongoye zone Ngoma ndaberetse Gerard avuga ko bama bagerageje kwama barikora ariko ari ubusa mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amamashini akora ibyo badahambije
mu kazi ka misi yose twama twaringanije mugaye ingufu zacu zonyere ntizikwiye twashaka ko modufasha bakadushyiramo ingufu z'ubutegetsi kugira turebe ko botuzana nk'imashini cyangwa ubundi buryo bwose tuze kuri leta ikaturinganije ibyo barabana izone yacu ya Ngoma ni zone ya Mera irimo ibintu byose ibitoke myumbati bikenerwa gushobwa imisi yose hari ya mugabo gana muri komine Buganda mugabo bigeze kibazo kibarabara kica kitubana ingorane wo mwimbo wacu usa ni wugaranye
ibintu byo nyugwa nuko nayandi mayira y'imigenderanire aca kubidaro y'inzuzi nka Ruguna na Kagengwa ahuza izone n'amakomine ya Bukinanyana hamwe na Buganda atakirengana kubwo kubomoka kw'ivyo biraro tumenyeshe kandi ko zone Ngoma igizwe n'imitumba ine ibako abantu hafi 2024 mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu Ernesto ugeziwe utuzaniye amakuru ya sport n'imyidagaduro agezweho muri aka kanya Ernesto
urakoze cyane Edi ngira ngo duhereye kubijyanye na siporo reka tubanze twakire Jean Claude Munyandinda atugezeho byinshi ku isiganwa ry'amagare ryo kuzenguruka u Rwanda cyangwa se Tour du Rwanda igeze ku munsi wayo wa kabiri mu Rwanda
Izina Joseph Areruya niyo ntero ikaba n'inyikirizo mu bakunzi b'umukino w'amagare mu Rwanda ku munsi wa kabiri isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda Unera ibirometero 120 kuva Kigali muri gare ya Kacyiru kugeza mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda uyu musore ukomoka i Rwamagana akaba akinira ikipe ya The Nations date muri Afurika y'Epfo yeretse bagenzi be igihandure agera ku murongo usoza ari uwa mbere akoresheje amasaha 3:12 n'amasegonda 12 kugira ngo wa kabiri ahagere habanje gucamo umunota umwe n'amasegonda 38 wabaye wa kabiri rero ni Mene Kent ukinana na Ariel Joseph muri The Nations date for Quebec wa gatatu yabaye umunya Eritrea na Tanael Mebratom undi munya Eritrea iyo Metcare wa Dimension Data for Quebec yaje kumwanya wa kane intera kuri wa mbere ya Kigali Huye yagaragaje ukwitanga kudasanzwe ku basore b'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko Alexis Nizeyimana w'ikipe ya Benediction Samuel Hakiwizeye na Jean-Pierre Rugamba babarizwa muri Ami Sportif bamaze umwanya utari muto bayoboye abandi ku buryo abenshi mu bakurikirana iterambere ryo gusiganwa ku igare basanga aba bana bashobora kuzavamo ibikonyozi mu minsi iri imbere Areruya Joseph yagaragaje ibyishimo bidasanzwe avuga ko intsinzi ayituye ababyeyi bamwibarutse gusa yongeraho ko kwegukana isiganwa atabyizeye 100% ahubwo atangaza amazina yabo abona bashobora kuritwara
ni ibyishimo kuri njyewe kuri Dimension Data n'umuryango wanjye iyi ntsinzi mbere na mbere nyituye mama na papa bambyaye kuko iyo nabagira ngo mba ndi hano kuko ari byinshi bigomwe kuba ndahangaha nka Areruya Joseph kandi byumara nkongera gushimira abandi banyarwanda bose bafashije kuba nitwa Areruya Joseph mu kinyinekerezo ushaka kuyatwara rero jeze ni umukinnyi bita Tesifum Eyo Domenicale Abdomita Stefano de Bot dukomoka mu ikipe abona abakinnyi bafite indwara bashobora kuba batwara rero jeze
Tonde rusange classement général Areruya Joseph yahise yicara ku ntebe ya mbere ayihagurukijeho Jean Bosco Nsengimana wabaye wa mbere mu musogongero ariwo prologue ku cyumweru uyu Nsengimana w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ari ku mwanya wa kabiri agakurikirwa na Valens Ndayisenga mu ikipe ya Tirol yo muri Autriche wa kane ni Stefan de Bode umunyafurika y'epfo muri Dimension Data for Quebec intera igomba gukurikiraho kuri wa kabiri ni ya Nyanza Rubavu ireshya n'ibirometero 180 iyi ntera ishobora kuba ikimenyetso simusiga cy'uko ikamba rya Tour du Rwanda ryakongera gusigara mu Rwanda ku nshuro enye zose zikurikirana yari Claude Munyandinda ihuye
arakoze Claude Munyandinda turetse ibijyanye n'iri siganwa ry'amagare kandi muri weekend ishize mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Londres hatanzwe ibihembo by'abahanzi n'ibihangano byitwaye neza ku mugabane w'Uburayi MTV EMA Awards umwaka w'2017 muri rusange umuhanzi wabaye umuhanzi w'umwaka ni umunyakanada w'imyaka 19 Shawn Mendes wegukanye ibihembo bitatu agahita aba nyine umuhanzi wahize abandi umunya Afrika wabashije kugeza ibihangano byo ku mugabane w'Uburayi bikanakundwa kurusha abandi we yabaye umunya Nigeria David Aldereke uyu nguyu arazwi cyane nka Davido uyu nguyu rero akaba yigukanye kino gihembo ahize abandi bahanzi bakomeye cyane hara mu gihugu cya Nigeria nka ba Wizkid n'abandi muri Afrika kandi naho ntabwo bacitswe kubijyanye no gutanga ibihembo aho umuhanzi kazi neza w'umunyarwanda uyu nguyu ubundi amazina y'inyakuri ni Patricia Neza Masozera waruri mukiciro cy'abahanzi bahabwa cyangwa se mukiciro cy'abahanzi bafite akazaza cyangwa se bafite imbere heza yegukanye iki gihembo ahangaha ni mu bihembo bizwi mu mushanwa ry'ibitango rya bino bihembo rizwi nka Afrima cyangwa se All Africa Music Awards. Uyu mukobwa arazwi cyane muri Afrika y'Uburasirazuba cyane cyane ko akorera umuziki we mu gihugu cya Canada. Iyi ndirimbo Sly Mama niyo ndirimbo yamubuhesheje iki gihembo.
Biggie money, show me love with your biggie money. Hey, mama. With your busy buddy, you do that talk, I don't like your talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You put that by my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Si je love it, love it, talking, I'ma need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get up, boom, boom, down. I say, Roja, cause I'm the same, mama, get up, boom, boom.
Iyo ni ndirimbo Slay Mama ya Neza, umuhanzikazi nyine wahawe igihembo gikomeye mu cyiciro cy'abahanzi bahagaze neza kandi bafite icyerekezo kizima mu muziki wa Afurika. Ibi bihembo byatangiwe mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria.
Urakoze cyane Ernesto ugeziwe utugerejeho amakuru ya siporo n'imyidagaduro yaranze iyi weekend ndetse n'imikino ikomeje mu gihugu cy'u Rwanda. Mu cyumweru gishize urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko rugiye gutangiza iperereza ku byaha byakorewe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka. Ibijyanye n'icyo cyemezo nibyo mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriyeho na Leonce Ngendakumana wo mu ishyaka Sahwanya Frodebu na Jacques Bigirimana umukuru w'ishyaka FNL ryemewe na Leta. Reka duhere kuri bwana Ngendakumana.
Yafashwe niyo sentare ni ingingo nziza cyane kubera ko Uburundi, Leta y'Uburundi iri mu bihugu byanga kudahana ibyaha icyo bita mu Gifaransa lutte contre l'impunité de crime. Ubwa kabiri iyi ngingo ije gufasha gushyira mu ngiro ibyo twapfunditse iyo Arusha aho twaharira ku bibazo byadushyikiye ingene Abarundi bicanye ingene twakumiranye hama ntitwumvikane Abahutu bakagiriza Abatutsi Abatutsi bakagiriza Abatutsi bakagiriza Abahutu hanyuma imiryango nayo yari ikomakomeye icyo gihe yari Frodebu na Itonda nawe akagiranya kandi abariko baradufasha igihugu cy'Uganda n'igihugu cya Tanzania baduhanura ko tuwushinga imizi ibiri umugwe gitohoje kuri kahise ku Burundi neza kakandikwa neza ntigasubire kwitwa kahise k'Abatutsi ntigasubire kwitwa kahise k'Abahutu cyangwa k'Abanyaburundi cyangwa k'ahandi kakitwa kahise k'Abarundi. Hari n'ubundi mugwi rero wavuze uti ibyo uwo mugwi ni umugwi mpuzamakungu ibyo tohoza ku byaha bijyanye n'ihonyabwoko ibyaha by'agahomera binwa ibyaha byo mu ntambara ati kigatukishinga yuko hagiye cyashingwa nyakenga mbita makubu hivi yene ili kirabuku
eko
inga dushika ngaha aye kutila dushika ha nijaba aye mua kayu mbiviri na chumi na kanya eje mungu na alibuze yako nchaga lini zi arush ame kujaba aye usanga kiti kiku jivona kama sabuga lina reto ayuko na jivona
aego aliko mungu kwa ariko mu gutwa bagije mushinga nahe mushinga nahe ngenda kumana
inde ni kwange dushika aha abantu n'atandi kubyumva neza ufata n'igihe cyo yagiye cyo nyine mugabo bikamanda kuri cyo kuko ni cyo cyamba
mwebwe namwe mushinga na Jacques Bigimana iki kibazo nyene abantu bariko baribaza cyane muri iki gihe ni kubera iki kuri mwebwe mubona iyi sentare yoba yararindiriye iki kiringo caho Burundi bwa rwamaze kuva muri iyo sentare kugira ngo imenyeshe yuko itanguye amatohoza
nakoze cyo twabwira cyo ninga micho iyo sentare na sentare irimo iyo sentare ni gikoresho cy'abazungu no kuvuga yuko yoyo yatabitswe ijambo n'abashebuja rero bashebuja bayihaye itegeko bati tangura wuguwe izo ankete uyu munsi nyene tangaza ko itanguye nta kintu kukubwira yaratanitswe nayo icishira mu ngiro igitanitswe nta kintu kukubwira
nk'uko mushinga ntahe ingenda kumara bivuze sepe ivuga ko ubutungane bw'u Burundi bwo bwarananiwe gukurikirana ibyaha bimwe bimwe vyo nk'ivyaha vyakozwe kuva mu 2015 vyo mubona vyarakurikiranywe biriko birakurikiranwa nk'uko abanyagihugu canke n'amakungu iyo shimwe
bega ho ubutungane bw'u Burundi bonanirwa ibande babwitwaye ko hanyuma urubanza ntirwacibwa mbega inanirwa kubera iki naho bamwe bagerageza kubunaniza ndazi neza ko ubutungane butarananirwa icyo bumenya cyo ni uko iyo sentare idipiragira n'imboza n'ibintu bya politike nta namwe byisunze amategeko nta namwe byisunze ubutungane mwavuze yuko wumvise umumenyeshamakuru abaseruka i Bujumbura ariko arabasigurira ibintu iyo sentare yafashe iyo ngingo ivuga ko ifise ibirego vyatanzwe n'abitwaye mwotubariza ko muri iyo birego bafise ibirego by'abahekuwe n'abajya batanguje imyiyerekano ko bafise ibirego bya bamwe bahekurirwa mu cibitoke ca Bujumbura kumutakura jabe musaga na Nyakabiga mwese abagrenade mwarayumva tegwa n'abarya bari bavuze yuko bahakana ngo ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza none ko tuzi abantu batikiye ingano zigatikizwa n'amagrenade abandi bagaturizwa amapine muratubarize ko muri ivyo birego imiryango yahekuwe nayo yoba yarabishikanyeyo none mu cyo tuzi bumvirije ibirego by'abo bataye igihugu mu manga byonyine
tugarutse kuri mwebwe mushinga ntahenge ndakumana abategetsi b'akarere harimwo umuhuza w'abarundi yore Museveni hamwe n'umukuru w'akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko John Pombe Magufuli bo baranegura nabo nyene iyi ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'ukugurura aya matohoza bavuga ko bisubiza inyuma inzira y'ukugira ngo igihugu cogorore mwebwe kuri ico ciyumviro cabo bategetsi bayoboye akarere kandi harimwo n'uriko aragerageza guhuza abarundi muyivuga kwike
ndika maze nshira kandi gato kubyerekeye inge bari bwashika kuri iyi ngingo ariko abo mu Frode yo kuvuga ibyabayemo mu 2014 2016 abari ku butegetsi nabo bafatanyije barabyita ibintu byinshi kuba batavuga rimwe na leta gushika nabo bavuga yuko batiye abantu gushika naho bavuga ko babonye ibinogo abo baza kuvuga na leta bahandwemo gushika naho bavuga yuko batanze imitahe irenga 30 yo kurengera abantu bari hanze bakasaba nyine mu masentare yo hanze kugira ngo bafate abazana cyangwa bakakira imanza urumva rero nabo nyine barabifite mu ruhara none n'umushinjacyaha w'ubutungane yavuga ati hari ibyo twabahaye nuko tutabibona ko babishyira muri ibyo ubu rero bariko baradondaga ibyo byose baje bavuga bati abantu kubera barabishyizemo ni kumenya ingo niyo sentare ikora ni ingo sentare yose mbere irabanza ikumva ikakira ibirego hanyuma ikarondereza yo nyene ibyo rero byarabaye ubu rero igire gushyira hamwe mwene ibyo byemezo byose byaba ibya leta yaba ibyo batavuga nayo na leta cyangwa abahohotewe reka n'ibyo byose bariko baradondagura n'ibyonyene iki tutaca imanza cyangwa ibyo ukimanza tubyere cyangwa ibyo ukimanza cyangwa se mbona icyo bariko baratinya kuko ndi baravuga yuko bashaka leta ntibaragoye ko bashaka umuryango uri ku butegetsi ntibaragoye ko bashaka batavuga rimwe na leta ntibaragoye ko ari abantu bashaka bavuga ati tugira dutorere none Burundi bwo buzira bwinjire mu bihugu bidashobora kwemera ko ubutungane bukura bidashobora kwemera amatohoza mu gihugu reka rero nicyo kuri ikibazo cyawe twarabyumvise ariko byaratubabaje ibyaba ku bihugu bibiri kuko ibyo twaganiriye arusha tugashyika kuri iyi ngingo yo gushinga uyu mugwi nyene kuri mwemera ibyaha yararengeye ibyo biganiro ni umukuru w'igihugu cya Uganda wa urongo igihugu cha Tanzania bitewe yarayi mugabo abamukurira mukuru y'igihugu mukapa namwe mukuru y'igihugu cyo bari bari niba batuhanuye ko kuri we n'ibyo byashobora kumvikana ngo kuri ibyaha byo mu mwaka 2014 bitumvikana ko twabahakashirwa senda ibintu makuru ikurikira aho bose bari kugiye cyangwa akabikora uri rero niba bahindira kabuga bati ibyo ngibi bikeneye yewe ntiturabimenya kumva icyo bivuga ku maradi mugoje gutangaza ingene ayo bidihanura bakagaruka kuvuga ngo barabyaza ibyo kumvikana ubwa kabiri ufashinjira ryo kudahana abantu bakora ibyaha ngewe uri kurafasha Burundi ahubwo uri kuratuma Burundi bikekwa mu isangane gato ariko baradufasha rero icyo badufasha ngo kibimutu niko byabijyanire byo kwitubera byose bigaca kubivugana ibyo niyo abanyembere bafashe bakina Burundi ibyaha ntibihanwe abakora ibyaha bidegenge mu karere abakora ibyaha ntibidegenge Burundi bavuga baheze akarere bavuga baheze
nkuko bivuze mushinga ntange ndakumana kubijyanye no guhana ibyaha nta makenga mubibonamwo mugira iyo kuri iyi santere mpuzamakungu mana vyaha nkuko batabizi ahanini ibyaha bakurikirana cyane cyane ni muri Afrika honyene nk'imanza 9 kuri 10 zose ziri muri Afrika nk'umunyafrika nta makenga bigutera
iyo nta makenga bindeye kuko ibihugu byaragiye hano bimaze kurana ingene muri kanse biraga bwa byangwane byinshi cyane cyane bibizaba nizo nabandi bicwa cyane cyane mu Budagi kandi bagahonywa bavuga bati iyo ni ibintu byo bandanya dutegereje turashinga amatsenda ari acira imanza abantu mwe nabo urabona rero ubunye muri Afrika abantu twavuze ngo turi kuki tubonye kwinjira mu ndwara ya demokrasi bisanga ntitwagiye mu ndwara ya demokrasi bisanga hibyo twasubiye muri bijyanyene ubu abantu barigirizaho ku ngugu bagaca bakoresha igisirikare bagaca bakoresha igipolisi bagaca bakoresha iperereza bagaca bakoresha urwaruka bagakoresha amahera ya leta igasanga bakiri mudugararo mu gihugu
noneho ibyo bikorwa muri Afurika honyine
igituma ya muri Afurika ni uko ibyo bikorwa cyane muri Afurika igihugu mu gihugu ndabona
mushinga nahe Jacques Birigimana mbitsa tubuhe ijambo ugira icyo ushikirije nawe
Ibu jenze ukirozo oreji kubaza kila tomo ego sa warobe juti legi pia hatukomba ipiki anwa kwa leje muri Afrika ata ipiki anwa kubanya mahanga nukubuka kwa zungu alilo mpasu ni nuko mtuwa jije ikina gomba kubuka kuhide mzo gomba kubuka nura abu zengo yose nare ngo dota kuitinya wamitodi vizo patilako wamitodi vizo patilako amitubi yuko itazo tutosanga izo kwela kubyo leta yatanze cyangwa ubundi ndagenda mu bazi none ko ujya mugore atwara ibya sentare yavuze neza ibyo agira korere ko harimo n'ukwemeza yuko amaze gupfa abantu bashika 2200 tukaba tuzi neza yuko ibyo byavuzwe n'abo batayigize mu manga ari bahurikiye muri za senarege na sosiyete igiye n'abandi none abo muri ibyo icyo byo 2200 wabangu mba yuko leta urugi nayo yoru jemeza kugira ngo twumve yuko ikomera ku birembo bya babiri kuko nimba ariko agomba kugira amatohoza yategereza kumvira izi mpande zose
Mama, hey mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it's me, dumb baba, dumb baba. And I know you wanna touch my thing, hey. I say Roja, Roja, get up on Monday, baby Roja. Cause I say mama, get up on Monday. I say Roja, Roja. Busy buddy, you to the talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive by my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. C'est juste love it, talking, love it, talking. Mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah.